ca, ore ki no kuri.
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 Ubuheruka muri muri ki rukuri.
We cool. If you really can't have any big.
No, you fool. I did a carrier to give up this one. Ah,
yeah. If you're the way, what's your name?
No, if you're not even a car, must have some man. No, you have to give me a good.
Oh, yeah, now we cool frame. Yeah, to fuck women and your money and my father, the carrier to give you a high.
I can't do
it. Zaha, for your weekend, a good.
Mufahe heka
gipe. Chani zere kono wani wagiye none gipe. Hali programe tuwa lidofta ni yebuji.
None programe tofise mwini na miisi. Sima tukwese.
Yii heka mwini.
Ega kira nyamu ni ishapo. Na wendazi kuhikini.
Ishapo mele zana angora ni none uvuye.
None huyene katoyo. Ugele wigile zimuza kwa kutazi yungu wiki. Wafashu kini biki.
None.
Hoho, wasi warunyo izayo se chani.
Teni mbubuye kuiwa. None kwa wanga kufugi uvu.
Reka kweri kunye ranya ya kuzaa wana. Nenu shazi kufuga kumitingi ya joni utaruyi zi.
Ok, none. None kakanya muza muhe jeje
kwe.
Cha, jewe wangu. No musi kweri njakumvi li zaga kima nawe. Nambi vya tuyagi. Yeah, urabona ngago niko nditegu.
Uhinda ndika gatoyi. Wewe heba Johnny ngugiye kwa gakima.
None nagubiye ko namuhebe.
Ndise kuvuze.
Tena ubiye ko na heje John.
Uya,
tena ivugiye ko ngiye kumviriza imigambi ya gakima na.
Bya vre gatoyi.
Yego kwe.
Aho gira uje muri meeting kwa gakima.
None nagira ubona ko nditayari.
Yego
kwa serie man, uno munsi kweri niyonje.
Mu bisanzwe. Ndabonye ntuzi byo rimwe wewe.
Nije ndabizire.
Wabimenya ukirigurira ku nyuma y'abakandida bose. Je kuva numva projet ya John. Izwi ryanje naho nopfa. Nosika procuration ya kwanza.
Shauri determine kabisa.
Bose.
Gusa. Bon, je urabizi ko atari uko. Je ndagiye kumviriza gakima nawe numva imigambi yiye.
Kandi
Tohi, kwa kwe,
kandi uwa kuchunge.
Machunge kute kagi.
Gari, wakia mwini mitingi kwa kuruga nuze.
Hewe, no kwa kuru naragi.
None.
Kwa kaki mani honaribka achi.
None wewe, zotora banga he, kunda
kwazi. Jenzo toru.
Nani kumbunu tambi kiza hosu.
Muga wumu, zotoru ngari kunegerezwa kubu mviliza bose.
Haji wazamu ni mitingi kwa jodi. Namigamba warufuse kumuto.
Ega kunuweza kipu. Jewe umunu nzo hijui ganchi. Nzo umumenya maze kumvili zabo ose. Ndabu uzo tezi mbele izine kurusha bandi.
None si Johnny vyo nubizi.
No ya reka.
None kuri wili gula tamba tamba.
None kakipe basi wenda kubazi. None migambi ya kuru change ya gakima. Weura hii?
Iskwita. Iyo nani yungi ne kumenya. Jewe na jegu itamu sefini.
Sawa. Iyo ni decision yawe kandi ndayuba.
Yego.
Jewe rero sinshobora guhitamo narumviriza imigambi ya bose. Kugwiginda jishinga niterambere rya izine setu.
Mugabo nibyo.
Ibyo bindi byabatorwa n'abadatorano.
Urazi ko nari bwigere ndavyumvira.
None nk'uwo kubaza bajya bakandida bandi. Sivyo. Wovuga ngo wabagaye iki gasha utabumvirije.
Eh nubundi.
Kirazira kugaya umuntu utabanjije kumugaragura.
Oui, entrez.
Waouh, bon, Kanye.
Bonsoir.
Oui.
Alors, on s'en va et des sucres à la ronde du bar de huit.
Waouh. Amour, t'as un gars vraiment. Comment ça, t'as dit oui, oui, Kanye, Kanye.
Merci.
Franchement, t'as joué, Kanye.
Non, ne, ni charme, ni. Ni charme, oui, mon ite, nous dîmes, t'as du coup guille.
Oui, charme, non, ne. Tama na kuri umutengi du sport.
None.
Kwa ni uchari gato vrao. Nawe.
Hau kumjira. Kuri kuzimia telefoni. Nagu hamaka. Ndabura. Kuva.
Jesse ni zanzime telefoni.
Verifia.
Isha kuhira abira.
Verifia.
Yo. Sorry. Kurema. Yo. Hiwe. Yerike hanzi manyasi na yuwana.
Oya ni bonda na kimu.
Pardon. Kanya. Pardon. Kurema.
Ahorero waruzi ngondi konda kuwe isha.
Mfe.
None guti. Non, c'est une jambe de sport.
Ah, carré, carré, carré.
Ah,
aussi, carré, carré, carré. Ah, ou. natwawe nakazi kenshi sinafi namasaha
yewe uzeri inkuru rero hinga ndagutera inkuru jere namaze kumugara sasa ubu tutari kumumenga na spawno mfangitse nukuri ananjije kugutora ngo tujane
kanyu vraiment merci beaucoup c'est trop gentil
nukuri kwijana jenye nibigikunda
urangira ka surprise
umva kare naho ranjana na Alice none ubu namaze kumenyera kujana nawe
Hapo yeye yenda lessons byari nanjubu numba nani metero nimu ndashobora kugira tutari kumwe
oya rero reka guca wibwesha kwa umvise ndabivutse
oya flash masuko yibivutse yo yewe nani kuva dutanguye kugira sport hanyuma musi nimu ndagusika
ngo tuvuge rero kujyoherwa kugira sport nanje reka kumbesha sha
cyo mbesha wapi wapi vashyaka Nwe shamande sunda beshawe je ibyo mvuze kuba rukuri bavuye ku mutima kibari kimanimvamwe
okay
niko nimere
sawa ko bivuze ndavyeme none kumbe ngufisa akazi kenshi
bo ndyo akazi ni kenshi mugabo ntageza kugenda from zagira sport
sawa ariko nyene ntugahagarike kubera je naho navuze ko ntagishobora kwijana no vuma ngira gatoyi hamatuka tuca tugende jo sipano
When did you start with it?
What's the danger you are a bit?
I'm charging the machine to get it.
Oh, Kinaki, but now he had diminutes and I came in the cooling. How can an indie who's a good woman that will have got it? I just spoke quite a clear mamma.
Why are you bringing him back in the game that you get spoke again in the hook?
Ah, Mugani, Nibs. A gaspor caratumum on query, I am a mood.
Okay, none. The caricature, the Hugan, the Sherum Hogan, how we did. Okay, this is a good message. You need to agree in the number 10 to gain.
Eh toyo yo nawe wari waje muri meeting kwa gakima.
None ajya nti wari wambonye kandi wari uhagaze hafi yanjye.
Eka kweri Jesse nigeze ndakubona.
Je nakubona buryo.
Nagumye numvireza ujya mugore ngera tujinje murango tuzomutora.
Yakwemeje rero.
Eka shaka ajya nakarimo. Nkabijya bintu yemeye Jesse baza kwazobikora. Jewe uwonzo tora ndamutse.
Uti rero nibanga ryawe nibikenewe ko ndanamumenye.
Eka ntavya mabanga ngaho.
Eh.
Je wonzo tora kuri.
C'est vrai.
Sa nayo nafiye kuza kumva
Yay! Utiguru rero n'umuntu wawe.
Cyane gose.
Aha.
Noneweho hari uwundi uzotora atari kuri.
None kubera iki bibaza ko notora kuri kandi abariko barahiganwa ari benshi.
Reka shato yoyo kwigirisha. Kajya karengera Imana yatuzigamiye.
Uwo
karengana ugatora uwundi.
None rero noca ndamutora ngo ni kubera yacitse ku icumu. Icyo cyonyine.
None. Icyo ni gito gatoya. Aho warengana kuri ugatora gakima canke John.
Eka wana shimajewe sindanamenya nuwo nzotora buryo. Mugabo nzora bufisi imigambi tomoye itoteza imbere izine yacu n'abanyarusange.
Oya kabisa jewe ndavye byo kuri yaciye. Iryo jwi no rimuha ntabanje no kwiyumvira. Karate ikigongo.
Bebaje mwe mumeze gute frere. Kandi rero nturuwambera bimbi Hariho nabandi benshi baguma bavuga ko bazotora ka kurusinzi gitumo.
None uretse ko yacitse ku icumu.
Eh.
Ntiwopfa mu mutora basi kubera ari umurengero w'iwacu.
Lega shaje ico sico nora bakabisa.
Kubera ikutokira wowe wifuza ko izina isubira mu minwe y'abaseru.
Jewe mu bisanzwe ico nipfuza. Nuko izina yo twagwa n'umuntu abishoboye. Nakindi.
None kuruzi gute ko atobishobora.
Base ntabyo namwagirije ko atobishobora.
Ariko kubaho kugashigikira umuseruko wabonye umurenge.
Ntewe nuko waciyunciramo ntaraheze. Jewe nzotora umuntu azokwita ineza ya bose atavanguye. Hamwe abanyarusanga bisanga baranyuhanye bivuye kuri izina.
Oya shato.
Yego kwe.
Fuma basi wibuka mabi abaseruko bakoreye kuri.
Bivyo sinobijako.
Abo wumva woca ubashimira mu kubatora.
Sha umviriza ndakubwira. Ukeneye iterambere rya izine. Ivyo bintu vy'ibigumbagumba ucushira hirya. Uravyumva?
Wapi wangu ntivyoroshe kuvyibagira. Ifoke uwari yaracinyijwe nawe yoduka.
None umudubwije hama izine gacihomba wumva byoba bimaziki.
Bon, ibyo ari byo byose jewe sinifuza ko izine yo home
voilà muri ico gihe rero ucutora umuntu ubona ko afise imigambi myizi zotuma itera imbere taravye ngo nuyu canke nuri
mugabayine
eh none
ndaguye ndagarutse
voilà
abanyamitahe ni abaseruko nabarenge cyo tubera byiza izine igize Gérard ayiteze imbere
voilà izine rero ikeneye ubutwara ku neza ya bose ico naco nico kigwanisho kigwanya indiane zose
Yewe nebga fe ni nyota yo yo wa dogo dogo
eh
tere sha indi chupa rimwe ngaho
yewe
mama we John ichupusi gari kubiti parfum
ne kundaka
yewe ve mu sport ash sije mwenda shitenga
asha na ga sport ka hugize neza kwe wazinyero sigaye ugaye asha tane kabisa urugaye ntiworaba eh girlfriend ka gushite ku murongo kwe
Ane wabonye ko ari cyahindutse.
Ego cyane gose.
Hewe. Ubu sigira nge sport na kanyenyeri. Asha. Nawe no bangwaye. Zinsi.
Irahira.
Mugende misi yose.
Jewe rero ubuye. Ya sport je sisingi zanje kwe.
Eh.
Ebana mira. Mora kya jo gingi nyene rimwe rimwe.
Eh. Yaje ntambwe kugira misi yose. Kubera kanyenyeri. Ubu ari gende ubu bunebwe. Asha ni sibira. Ari kure ash weru kare 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 kare
man we bagucunge kwe uti kubera kanyenyeri ntugisiba sport nari
kwe ash ndakubeje
ta urandike kwe
na ash na musi wo hera bima tutabana wapi atuka ndi bandi bien sana kwe
none uri diama cyahega mu
eh
ubwo ubwo ni ibintu bya sport gusa
cyari harimo nibindi byegeje nyuma yazi
eh
cha
mugabo Wawe mbiye neza
mugabo. Ukuntu niyumva ndi kumwe na kanyenye.
Ibyo babyita gufatwa na kamasho. None cyonyo, uti wiyumva gute?
Ndashara gushitwenga. Eh? Sha, mugabo. Ndabona kuri kanyenye. Sha. Azaba neshi mutwe.
None nimukuze. Ikibazo kiri he? Duga kwijamba reka kwigira gugwe na numuka. Eh?
Tu as tamwe twigira sport yere bisanzwe. Mugabo rero.
Eh?
Mura bitera bikuye.
No ne komereza ho nyene nanonga. Byacha uba bayi. Chumpa na ho nyene.
Kashare kana so.
Eh?
Uba cha ngido no kiba. Nati no.
No ne komereza ko tovye bahuka. No ne kanye nyene. Abaye mushika. Chango mwishwe.
Ahaye.
Oya sha. Biha gusamara.
Ukeneye ko niba gipe. Jeu
umwibuni
ya wangu ya ugenda mubacane ewe ugenda bino mukorera aya
ibya kanyenyeri na gipe byaheze kera
oya rika rika gipe niwe kanamfasha kampanye none nanje ntangura kudraga mu exe wiwe
okay mva kubivuze neza none ari mu exe yumva ko atacho yo kubaza
sha gaso gabo ndiwe ntashe we nta mutumugira Wewe nzi ko gipe ari mugenzi wanje kandi cyane.
Ndabizi.
None
ukabi kibi. Ndakuba mu papura bakiri kumwe.
None
ko bavanye.
Oya n'ubu nica kimwe.
Ubu bugize kuzi.
Aya.
Eh?
Asha. Abona we nyene. Yego yo kumikwa. Abyumvise. Asha ntiyo turubwenge. Kwere.
Nimba ubona kanyenyera gihe guyo muri ko. Tobura ijambo nti kunigemuta. Yego kwere.
Ba. Turi kumwe nyene. Cembura mbona mumengo ntabiwe. Mugabo wapi sino himukira gipe wapi
none ko bisanzwe wowe ushakije
sha chambu cha gasore jona shakiki mukurindira kumenya uko vyagenze kwa jone reka twe turasumera interano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tumenyereye reka twanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega kubatoyoyo ariko arabazagiza uwo mukurira suko tubaha interano zuno musika tuzihere kuri Eric umunyeshuri muri campus ya Mutanga yagize ati kubaza uwo gusumba suko tubaha be nambati kuko ivyo yari ko arabaza birumvikana atahubwo yari ko arabaza ngo ntapfe gukurikira nk'intama na cyane cyane kwivyo vyo gufata uwo gukurikira nk'umuntu avuga ntubaze ari byo byazanye igipfungo muri kahise bigatuma imishwana idahera ati rero kubganje toyoyo nakosa yakoze kuko ntiyatukanye Uni munywa yatwandikiye ni Robert Mbazumutima ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mpanda muri zone ya Rugazi yagize ati habe namba kuba toyoyo ariko arabazagiza ubumukurira sugushira isoni atahubwo ni vyiza kubaza ishuda tahuye bibaye ngombwa kongera ukabaza mugihe inyisho hawita kunyuze na cane cane iyo twumva imvugo z'abana bandi baharanira uburongozi bibari vyiza kubaza ndetse ugashishoza mu vyo tubwirwa kugira ntituze twibuke kuyora twasheshe atahubwo vyo tubera inyigisho kugira natwe tujane nyabahururu nivyo twabwiwe ngo nuko tubibwiwe n'abadukurira ati two kwa matwibuka ko ugenda utabaza ugasaza utamenye Nkuru nziza Alexi abanga aye mbisagara cha Bujumbura muri commune Mugere akabavuka inyanza rake mu ntara ya Burunga yagize ati kuba toyo yariko arabazagiza amafoza ntakosa koze na buhoro buhoro ati kuko ariko ashaka ko abantu batojana nyabahururu ariko ashaka ko abantu bomenye ukuri cyane cyane ko amafoza ariko ashaka kwamamariza kuru abicishije mu iyerekwa ati byo navyo bishobora guhuvya benshi bigatuma batora umuntu atacuheza ngo marire izine na bugyata n'imigambi afitiye izine ati toyo yo ni mvuga kuri kandi ashaka ko abantu bomenye kuri mu kubagarurira hafi na karengo wanka kugarura intungu kiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo atabantu nkatoyo yo barakenewe cyane mu kibano kugira bafashe abantu kubona ukuri ati burya ngo kuri kuvugwa n'ukuzi ni kuvugwa n'ukuze ati toyo yaranze umurongozi izini keneye nico gituma hamagarira abantu kumenya ukuri atabantu nk'amafoza nabo barakwiye kwikebuka bakamenya ko ineza ya bose yo kingirwa na bose ati izine si yo gutorera umuntu tachozo imarira na rijari terambere ya rusangi yose. Undi munywa yatwandikiye ni Victory ava imuhweza muri commune Sare mu ntara ya Bujumbura aho yagize ati kubganje kubatoyoyo ariko arabazagiza umukurira ntabwo ari ukutubaha tahubwo ashaka gutahura neza kugira bamenye imigabo n'imigambi yakuru ati kanatsinda izini keneye indongozi ibikwiye ifise imigambi iteze imbere izine kuneza ya bose ati twotahura ko abo bigira abavugishwa bashobora kuvuga bafise aho bahengamiye ati rero bisaba ko ugwaruka gwitonda hama ugahitamwo neza uwuzo bateze zimbere ataravya ka mwana wa mama kanatsinda bakera barayamaze ngo bapfaniki barutwana bamarirana iyiki reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana aba mu ntara ya Butanyerera muri commune Matongo yagize ati kubganje kubatoyoyo abazagije ubumukurira suko tubaha ikosa nuko toyoyo yari kumubaza atarupfasoni ati abadukuriye rero mu kubabaza ibica nk'ibiriya ati iyo habayemwo ukububaha ndetse hakabamwe n'urupfasoni ivyo biratuma nabo baguha amakuru kuvyo bawipfuza ati mukuyagisha rero abadukuriye two kwirinda kutabubahuka atariko tugashiramwo ukububaha byongeye abadukuriye ibyo batubwiye byose si byiza ko tuvyemera uko tutabajije ati ciza twobabaza ariko tugashiramwo n'urupfasoni reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya twasomera akabazo kugice muje gukurikira akabazo nakagakurikira mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca toyoyo na mugenzi we ndasubiramwo mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago ca toyoyo na mugenzi we akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya numero mu menyere ya 61 ubusa 9 103 eka nabo bo wa wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku mpora wa WhatsApp n'utwandikire kuri numero 61 ubusa 9 103 doze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandaya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube imbere yo kurangiza harika twibukanye ko cari gice c'amajyana 97 muri gwa rukurikirana rw'iki kino muri kirukuri murakoze na ukundwizo kurikira
cyari gikino muri kirukuri
nimuze mutangwe gusubira gutega yompi nkuri abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha imwe n'igice z'ijoro no ku munsi w'Imana isaha imwe n'igice z'agatondo kuri radio isanganiro
muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na la benevolencia